Eri Mesut Can Erik. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turamukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019 kuri mikromiko imwe nanje Fide Niyonga. Kurenga ibigo byategerezwa guhanwa mu mategeko y'u Rwanda.
Niri cyaha kiriya cy'ubusambanyi cyo guturugo icyo kugira ishoreke ari kuri twegwe n'ubundi bimikorere yacu ya buri munsi duhura nabyo.
Iyo umuntu amaze guturugo yagaruka bakamufunga n'ubundi bisa nk'aho umufashije gukomeza guturugo igihe kirekire na leta ntibasobanura yuko wari wataye urugo ubarurimo kandi ari muri gereza.
Madame Judith Kanakuze w'ishyirahamwe Profam na Ikesha Denis abo bombi bashikanye ibisobanuro sentare kizigenza mu Rwanda isuzuma ikirego cyatanzwe n'umuhinga mu by'amategeko cy'uko zimwe mu ngingo z'itegeko rihana bishasha zoba zinyuranije n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Turavuga no ku cegeranyo cerekana ko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa mu Burundi ku kibazo cy'umutekano muke mu karere ka Nyamasheke no ku mpunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko zitangaza ko zibangamiwe n'ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihabwa. Yamari imbere yawe reka dutege amatwi amakuru dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Aloyce.
Rakoze Fidele tuyahere muri Congo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryasavye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gushinga leta bidatevye mu gihe icyo gihugu kibandanya kuba mu mahoro ni nyuma y'ibisikanya ku butegetsi ryabaye mu mahoro kuva icyo gihugu cikukiye haraheze imyaka ishika 60. Leila Zelugui arongoye ibikorwa vya ONU muri Congo yabibwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere. Zerugui yavuze ko ibiganiro bitumbereye gushinga leta nshasha biriko biraba hagati y'urunani Front Commun pour le Congo rushyigikiye Perezida Joseph Kabila rwatahukanye intebe nyinshi mu matora y'abashingamateka n'abarongoye intara hamwe n'urunani Coalition pour le Changement rwashyigikiye Tshisekedi. Hagati aho igihugu gihanzwe n'indyane hagati y'amoko hamwe n'ikiza cya Ebola mu ntara ya Beni niko umutegetsi abandanya abibwira ONU. Ambasaderi wa Congo muri ONU Inyase Gata Mavita wa Lufuta nawe yabwiye ako kanama ko Perezida yaje gushinga n'umutekano uhungabana mu gihugu agasaba ONU gufatanya n'abasirikare b'igihugu mu gutuza imihari yitwaje ibirwanisho. Igihugu cya Uganda cyarabujije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gutanga ingaburo z'umusururu w'intete inyuma y'aho abantu babiri bafuye abandi bagikizwe n'amagara ni nyuma y'uko bariye izo ngaburo zikekwa kuba zarimwe uburozi. Uwo musururu kekwa kuba ari uwo watumye abantu bo mu ntara ya Karamoja mu buraruko bushira ubuseruko barwara mu ndwi iheze. Mushiranganji wa Uganda ashinzwe gukinga ibiza Musa Echweru yashikirije ejo kuwa mbere ko abarwaye benshi bafashwe n'indwara zo mu mutwe hamwe no kuyogwa. Barimo abana 12 bafise munsi y'imyaka 5. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM ari naryo ryatanze iyo ntete zivanze n'isukari hamwe n'amavuta muri iyo ntara ya Uganda rivuga ko rigiye kwitaho icyo kibazo kandi ryarungitse ibyo bifungurwa gusuzumwa. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ejo kuwa mbere yaremeye ko azoguma ku butegetsi naho manda yiwe izorangira mu kwezi kuza. Ibyo bivuze mu gihe abantu baharurwa mu bihumbi babandanya imyiyerekano yamayiza ubutegetsi bwiwe. Bouteflika yatangaje ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu kwahevye kwitoreza ikiringo cya gatanu aho abakora imyiyerekano babona ibyatumye bihereza amabarabara bigiye guhera. Bouteflika w'imyaka 82 yarakuyeho amatora yaratekanijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane kuza. Yongera avuga ko hari ibyo agiye guhindura bicishije mu biganiro azotunganya mu gihugu naho Perezida yemeza ko hari ibyo agiye kuzohindura Abanyalijeriya bo baracabandanya imyiyerekano ku bwinshi ariko bakayikora mu mahoro. abategetsi muri Afghanistan baremeje kuwa mbere ko abatalibani bafashe abasirikare 58 ba leta mu mirwano iheruka mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Umushikiranganje wo kwivuna abansi yavuze ko batanguje ibikorwa bya gisirikare byo kubabohoza. Abatalibani baragumije district ya Afghanistan mu ntara ya Bagis mu mirwano yamaze indwi zibiri yahitanye abasirikare batari bake ba leta, abandi barenga amajana abiri barafatwa. Izo ntambara ziba mu gihe izo mpande zibiri zashikirije inyuma y'ibiganiro biheruka kubahuza ko bateye intambwe zishimishije zigamije kurangiza intambara muri Afghanistan. Ibyo biganiro bitumbereye gukura abasirikare mpuzamakungu barongoye na Leta Zunze za Amerika muri Afghanistan. Abatalibani nabo bakemera ko ico gihugu kitazosubira kuba ikirimbiro ry'abakora iterabwoba mpuzamakungu. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika carahaye Kongere ya Amerika urutonde rw'amafaranga muyatekanirijwe mu migambi y'inyubako zacu ashobora gukoreshwa kubaka uruzitiro rwo mu manuko Amerika ihana na Mexique. Perezida Donald Trump yemeye ko azokubaka ugo rutonde rurimo imigambi y'inyubako igisirikare cyatekanya kuzokubaka muri Amerika ndetse no hanze mu makungu. Ubushiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Amerika bushikiriza ko izo nyubako zose zitekanyirijwe imiliyaridi 12 n'ibice 9 z'amadolari y'Abanyamerika arenze kure imiliyari 3 n'ibice 6. Trump yasabye ko yokura mu mafaranga ya leta yagenewe igisirikare. Mu kwezi guheze Perezida Trump yatangaje ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe kugira ahabwe uburenganzira bwo kubaka uruzitiro mu bumanuko bw'igihugu. Inyuma yaho abashinga amateka bamwimiye ayo mafaranga. Itangaza ibyo yitega ko bamuha uburenganzira bwo kubikora ku mafaranga yagenewe igisirikare.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi isaba amakungu kwima amatwi raporo y'umugwi utohoza ku mabi yoba yarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyo raporo yashikirijwe n'umuyobozi w'uwo murwi Dudu Dienne mu nama y'ivyagateka kazi na muntu iherutse kubera I Geneve mu gihugu c'u Swiss. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari I Nairobi araduha inkuru y'idonido kuri ico kibazo.
Icyo cyegeranyo cyo mu gutohoza ku byaha bya byarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ubwiye kwibanda kurusha kubijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe cy'amatora no kuraba ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba injyane canke iyonyangwa ry'agateka kazi na muntu bifatiye ku matora. Muri rusange uwo mugusigura kubandanya no gutohoza ku ngaruka mbi mu bijanye n'imibano n'ubutunzi iyonyangwa ry'agateka kazi na muntu rigira. Umukuru w'uwo mugwi Dudu Dienne amenyesha ko yabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ndo yokwanga gukorana n'ibisata byawo n'ibijeje wataye akazi na muntu. Utorero yatanga no kugara Burundi ibiro by'igisata cyawo n'ibijeje wataye akazi na muntu kwa 28 kwezi kwa kabiri guheze no kwankira abagize ibiro bigwanya icaha cyo guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze kandi cyo gihugu cyarinjye mu masezerano bagwanya kuboreza gufa abantu ikanemera kwakira ibyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubusho. Ikindi kibabaje uwo mugwi urongowe n'umunyasenegal n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti cy'umwe abawugize kandi yabankiye kwishikira ku rubuga. Bwana Dienne yemeza ko injyane za politiki zadutse mu 2015 zitatorerwa umuti kandi kucihutirwa kuri leta itegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu 100%. Ibyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politiki n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu. Ikindi avuga ko imuteye amakenga niburabuzwa n'icwa rya bamwe mu kwa ko batatoye muri kamaramaka yo mu kwa gatanu 2018 canke batayemeje. Asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'imbe 2020 agasaba amakungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira. Amenyesha ko n'intererano za kw'imiryango isanzwe ukenye cyane ariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Raporo yasomwe kandi igaruka ku mitaha yasohorewe Major Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi n'abandi 16 bahoze abategetsi mu nzego za leta. Ivuga ku icyaha bikekwa ko c'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi wo kunywanisha Abarundi Sever nk'uko amase masezerano yarusha yabitekanije ibyashikijwe na Diane nabo bakorana ntivyanyuze Martin n'ivyabandi umushikanganje w'agatakazi na muntu mu Burundi mugabo ntivyana mutangaje nkuko abisigura
ni rakoro by'ukuri atakintu gishasha iza kuzana kuko yerekana yuko mu Burundi hariho guhonyangwa w'agatakazi na muntu usanga yinjira mu by'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta kandi tubaye yuko ijya komisiyo ari ya politiki gusumba yuko iyo uje kuraba byagati y'akazi na muntu icyo dusaba makungu nuko bogerageza bagatera ibyatsi ibikorwa biva mu rujya mugwi twego tubona rero yuko ibintu byifashe neza kandi kutubaho dusigurira baravyumva cyetse bari mu rujya mugwi akuno yende bazi ukuri ngo bagashaka gukora ivyabo
ivyo bakora byose Gabriel Rusiri yarongoye ishyirahamwe Oricome akaba ari ni Geneve ahito cegeranyo casomwa asanga hari yindi ngendo yofatwa
mu gisata kitura mu by'ubutunzi n'imibano twe tubona badahuguza ibi nazo bijanye na gatakazi na muntu muri rusangi hari ababikurikirana babiraba twebwe ntavyo twoja mu gisata cacu ibi cyuko abantu banyuruzwa twebwe turavyumva mu radio babivuga mugabo kuvuga yuko navyo ni bitahari sinibaza ko byo barukuri iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu naheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bishabigura leta ubwa mbere nibemera kabibarakuze iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko ibibazo mugo ndiko ndakora ibi nibi nibo gironda bitorera umuti
imbere yuko mututorwa icyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu wabona kubijanye n'umwigegenzo mu bya politique zorabirwa mu bukene bw'imigambwe
imigambwe ntizofinganya no mu rugo abana ntibangana no mu ishamba ibikoko ntibingana ino kuvuga rero hari ibikoko bikunisha ibindi no mu migambo imibereho niko byibaze mu gifeshe mu Burundi ni igihugu isigame myinshi kandi kubera umuzo wa iyo demokrasi cyangwa ibyo bya droit de l'homme benshi bavuga ngo igileta ntiyoreze imigambwe kuko hanaha reka nubukene bw'imigambo kuko natwegwe cyane n'umugambo sendeze kugira ngo uje mu kibuga nuko uvise ubujyo udafise abanywanyi benshi nta bugizuro nka byinshi n'ejo rero niba yemenye imigambo nzongana
rushije na bagaruka kubiranga intwaro yita abanyagihugu
ubwa mbere nuko abantu bose bashobora kwivuza atakibazo kirimo ubwa kabiri kuyigatangorane ubwa gatatu nuko abantu bose bashobora gufungura atakibazo kirimo ubwa kane uronkaho babatangorane n'imwe irimo ivyo navyo murabizi mu Burundi nakagwe k'abantu gatoyi ane hanyuma rero kibazo urabona ko byose baguma bahakana mwe mwumva ko kwankukuri we wumva bushobora gukira gute
imigendano ya mibi hagati ya leta ya Burundi n'igisata cyawo ni kigeri watakaza na muntu yatanguye mu mwaka wa 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ibyaha by'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara mu mpera z'ukwezi kwindi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora amasezerano ya Sentare mana vya CPI nubwo yatanguje amatohoza gutyo kibakiba igihugu ca mbere kuyise gifashe iyo ngingo eroje burika neza Nairobi ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda
Jeni mkitakala cha mchumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda Sentare Nkuru yatanguye kumviriza ikirego cy'umunyamategeko asaba ko zimwe mu ngingo z'amategeko zokugwa mu gitabo cy'amategeko ahani vyaha ngo kubera zinyuranije n'ibwirizwa shingiro. N'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asunta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Maitre Richard Mugisha umunyamategeko wunganira abandi mu nkiko yareze asaba ko ingingo z'amategeko arebana no guca inyuma uwo mwashakanye ndetse n'izirebana n'ibyaha byo gusebanya zakurwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda kuko zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ku nshuro ya mbere muri uru rubanza habonetsemo abitwa inshuti z'urukiko baje gutanga ibitekerezo byabo. Mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umwanya munini wahawe uw'ingingo y'itegeko rya n'ubusambanyi, guturugo no guca inyuma uwo mwashakanye. bitandukanye mu gitabo gice cy'amategeko y'ibyaha mu Rwanda ibi byaha bifatwa nk'ibyaha bihanishwa igifungo kiri hagati y'amezi atandatu kugeza ku myaka ibiri umunyamategeko Richard Mugisha wunganira abandi mu nkiko ku ikubitiro yagaragarije urukiko ku icyaha cy'ubusambanyi ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko y'ibyaha mu Rwanda ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mbonezamubano uyu munyamategeko watanze ikirego ndetse n'abamwunganira bavuga ko uyu muntu aramutse akoze ibi byaha agafungwa amezi atatu cyangwa ane abatabashije gufasha umuryango we nk'uko bivugwa bikaba binyuranyije n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga aba banyamategeko bagasanga kandi leta igumye kuba ariyo igenza ibi byaha byakwangiza umutungo w'igihugu aho abashinzwe umutekano usanga batumwanya birwa ku bantu bagiye gusambana batanga amafaranga bakoresha ADN bagasanga ayo mafaranga yakoreshwa ibindi bintu noneho umwe mu bashakanye bahohotewe akaba ariwe wajya gutanga ikirego Mugisha ati ntabwo leta ifite ububasha bwo kwinjira mu kibazo cy'abantu babiri ibibazo by'abantu babiri bashakanye nibwo bwabo bakwiye kubyikemurira leta itabyinjiyemo uhagarariye leta muri uru rubanza speciose akabibi wavuga ko ibi byaha by'ubusambanyi guturugo n'ubushoreke bigira ingaruka nini kuri rubanda uyu munyamategeko agasobanura ko mu gihe ubushoreke butahanwa bakaregera indishyi gusa nk'uko abarega babyifuje gusezerana hagati y'umugabo n'umugore ntacyo byaba bikimaze uru rubanza kandi rwanitabiriwe n'abahagarariye impuguke cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta basabye guhabwa ijambo muri uru rubanza nk'abitwa inshuti z'urukiko ihuriro ry'imiryango irengera inyungu z'abagore Profam twese hamwe ni bamwe mu bahawe ijambo umukuru w'uyu muryango Judith Kandakuze avuga ko guhana ubusambanyi n'ibindi bigushamikiyeho byaba ari uburyo bwo gukoma imbere icyo yise icyorezo kigenda kiyongera cy'ubusambanyi kandi bikagira ingaruka z'amakimbirane mu miryango
niba icyaha nka kiriya cy'ubusambanyi cyo guta urugo icyo kugira ishoreke ari kuri twebwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhura nabyo abaza batugana bose baravuga ko ari ikibazo cy'ubusambanyi aho tugiye bati bamwishe kubera ko yazanye ishoreke aho ndetse yari yataye urugo ayo magambo yakomeza agaruka ni ibintu kuri twebwe birimo bisenya umuryango rero bigumyemo tukabona nta rutangira nk'itegeko ngo ribikumire umuntu abizinukwe abone yuko azaharwa kuri twebwe tuba tubona ko ariho gufungura umuryango kugira ngo bya bintu bahora batubwira byimakazwe niyo mpamvu twinjiye mu rero
Rwanda rwa kaminuza y'u Rwanda ishami ryayo ryigisha amategeko naryo yohereje impuguke ziswe inshuti z'urukiko izi mpuguke zo zagaragaje ko ziri ku Rwanda rushyigikiye k'ubusambanyi ubushoreke no guta urugo byakomeza kwamaganwa ariko impaka zavutse zigakemurwa mu buryo mbonezamubano aho kuba nshinjabyaha uyu ni Bwana Bikesha Deni uhagarariye ishami ry'amategeko muri kaminuza y'u Rwanda
hari ibyo twagiye dusobanura bigaragaza yuko bitakumvikana nk'inyungu z'umuryango kuko iyo wa muntu afunzwe akenshi ahubwo wa muryango dushatse kurinda ari wo ugira ibibazo ubwo twahera nko kubana ahubwo twebwe twumvaga nanone hari ikindi kibazo cy'uko iyo uwo muntu afunzwe akagaruka tuvuge yataye urugo n'amezi abiri bavuga iyo umuntu amaze guta urugo yagaruka bakamufunga nubundi bisa nkaho umufashije gukomeza guta urugo igihe kirekire na leta ntibasobanura yuko wari wataye urugo ubarurimo kandi ari muri gereza ibyo rero nabyo ugasanga hari ahubwo ibikwiye gukorwa kuko amategeko y'igihugu ntabwo agarikira kuri mpanabyaha gusa twebwe nk'ishuri ry'amategeko ntabwo dushyigikira yuko ubusambanyi buba mu gihugu ahubwo dushyigikira yuko bukurikiranwa mu buryo butari ubwo guhana
kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere impaka zari zikivuga gusa ku kibazo cy'ubusambanyi nabo izindi ngingo zirebana no gukoza isoni abayobozi bakuru b'igihugu no gutuka perezida wa repubulika zo zari zitarasuzumwa kandi nazo zifite abiswe inshuti z'urukiko baje kugira icyo bazivugaho Asumta Kabuye Ijwi rya Amerika i Kigali umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
mu Rwanda kandi inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'u Rwanda ntizivuga rumwe ku makuru avuga ko mu bucagucagu bwo ku munsi w'Imana hari abantu batazwi bitwaje inkoho bagaragaye mu secteur Karambi. Ubuyobozi bw'iyo secteur buremeza ivyayo makuru bukavuga ko baje kwinjira mu ishyamba rya Nyungwe ingabo z'igihugu zibakurikirayo baragwana. Ninkuru ya Temistoke Mutijini mu munyesha makuru w'Ijwi rya Amerika.
Abo barwanyi bivugwa ko bari hagati ya 85 n'ijana barimo bambaye impuzankano za gisirikare abandi bambaye gisivili binjiriye mu kagari ka Kagaramaho muri Karambi barangisha inzira yabageza mu ishyamba rya Nyungwe. Nkuko inkuru dukesha ikinyamakuru Museke cyandikirwa kuri internet cyaha mu Rwanda ibivuga, nyuma yo gushimuta umukuru umwe mu midugudu igiza ku kagari hamwe n'undi muturage baje kubarekura mu bihe bitandukanye bahereye kuri uwo muturage wundi. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko umwe mu bayobozi bo ku rwego rw'ibanze utifuje gutangaza amazina yakibwiye ko nyuma y'ibi mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe cyegereye umurenge wabo wa Karambi humvikanye amasasu mu gihe kigera ku isaha, bagakeka ko rero ingabo z'u Rwanda zarasanaga n'abagabye icyo gitero. Mu gushaka kumenya neza iby'icyo gitero, Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Bwana Kamari Aime Fabien atubwira ko ari mu nama. Ku butumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa yadusubije ko ayo makuru ntacyo arayamenyaho. Nubwo Bwana Uwizeyimana Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa Karambi yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko ari mu nama ndetse akamusaba ko ibyo amubaza yabivuganaho n'umuyobozi wa karere mu kiganiro n'umunyamakuru wa kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu, iby'uko abo bantu bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge ayobora yabyemeje.
Bagereje iwacu saa kumi batambuka, saa kumi niho umuntu wa mbere yababonye yaravukiga ati vuba ngo ni abantu batambutse. Umuntu babonye aduha amakuru ko abonye umurongo w'abantu batazwi batambuka kandi bashobora kuba bafite intwaro, turabakurikirana tureba banyuze amagara n'ingabo nta n'ubuyobozi bw'akarere ko tubonye abantu batazwi kandi turi kubakurikirana tureba aho banyura basaba berekeza nko mu ishyamba. Kugeza igihe rero nyine badutabariye abasirikare bakahagera nabo bakababona barabakurikirana. Rero baritambukiraga gusho bakajya babwira abaturage bari kuvuza induru ngo muravuze induru z'iki twatwaye iki ko nta n'uwo dushaka muri mwebwe.
Icyakora iby'ishimutwa ry'abo baturage babiri barimo n'umukuru w'umudugudu, uyu muyobozi avuga ko ibyo bitabayeho.
Ntabwo umuyobozi w'umudugudu bamushimuse, njye umuyobozi w'umudugudu namuhamagaye umunyamakuru ngo nabyuke ko niwe n'umuturage w'amakuru namubwira ngo byuka ukangura abaturage. Nawe yagiye kuvugana nawe ariko byikomangira abaturage babamugezeho baramazanije muri kuvugana ati ndi kujya usanga ajya gusenga atituriye telefone barayifunga baramubwira ati rero tuyobora inzira utwereke twigiriye ku ishyamba ntacyo tugutwara. Baragera nyine bamugejeje ku ishyamba aho ngaho bamusubiza telefone yambwira ngo basubirayo nta n'ikintu bamutwaye nta n'ikintu bamubwiye n'ibyo bamubwiye gusa ngo nabeshye aba bashaka kujya barushaho kugera mu ishyamba. Yaranagarutse nyine na meya yaradusanze na meya turaba ku musozi aratubwira uko byagenze.
Naho ku kijyanye n'imirwano yaje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'abo barwanyi, uyu muyobozi avuga ko nyuma yaho zibakurikiriye baje kumva amasasu avugira kuri mu ishyamba ariko nta mirwano yabereye hafi aho mu giturage. Ku bijyanye n'aho baba bakeka abo barwanyi baba baraje baturuka, uyu muyobozi yasubije muri aya magambo
byaturutse ko y'amazi kuko bazimura bose bazakirimbi bashobora kwarambukira mu kigo ntabwo intame waratuza bumva hano nta handi baturuka abantu bambukiye nuko byaruse bari banyuze mu yindi mirenge Kirimbi Macuba tubabona bageze wacu abo bavuga mu ishyamba bamanuka bavusaba ko bari gushaka kujya mu ishyamba. Ahubwo mu Kinyarwanda hagati yabo umugore yatubwira ko bavugaga igiswahili n'ibibarengara umudugudu we bagendanye nyumva bamuganiriza mu Kinyarwanda ariko wagera nyine nabo bakavuga mu giswahili n'ibibarengara.
Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza kuri aya makuru. Twagerageje kuvugisha umuvugizi wacyo Lieutenant Colonel Munyengango Inosa ariko ntibyadukundira kuko atitabaga telefone ye ngendanwa. Ubutumwa twamwandikiye nabwo yari atarabusubiza kugeza igihe twatunganyaga iyi nkuru. Amakuru y'abo bantu bitwaje intwaro binjiye muri Nyamasheke avuzwe nyuma y'igitero cyagabwe ku modoka eshatu zitwara abagenzi mu ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe gahana imbibi n'aka ka Nyamasheke binasangira ishyamba rya Nyungwe. Icyo gihe inzego z'igisirikare mu Rwanda zivuga ko icyo gitero cyo mu mpera z'umwaka ushize wa 2018 cyahitanye abantu batandatu, abakigabye bahungiye mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Kuva icyo gihe kugeza ubu umubare w'abasirikare warongerewe ku buryo budasanzwe mu ishyamba rya Nyungwe ndetse bagaragara mu bikorwa byo kuhacunga umutekano amanywa n'ijoro. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamirani ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mulongwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu mu Manuko zitangaza ko zibangamiwe n'ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihabwa zigeze ku ivuriro rya Katalukuru. Ni nguru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Mulongwe Vedaste Ngabo.
Izi impunzi z'abarundi zivuriza ku ivuriro rya Katalukuru biri mu birometero birenga bitatu n'inkambi ya Mulongwe zihura n'ibibazo byinshi zigeze kuri iryo vuriro birimo kuba zijya kwivuza ariko baganga bakazitegeka ko zijya gushakira imiti kuri za farumasi ziri hanze y'iryo vuriro. Niyo nkuru Eveline na Jean Pierre Ntakirutimana ni impunzi zo mu nkambi ya Mulongwe zahuye n'icyo kibazo cyo kubura imiti zigeze ku ivuriro rya Katalukuru.
Agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afite umuriro ndago mange ngo genda uzozeje ngo na miti hari ngo genda uzozeje ngo na miti naze kugurisha itaye nari kujya sushaka tubo kipo hahefu ku isoko cyangura ibinini ku mafarmasi mudi yakina umwana cyaramira
je nari mvise umwana yari afise ingwara yo kwikurukoba nari irutse ntako batari bwanje amafaranga ngaha abakongomani bampenda ngo iyo ngwara turaze kuyivura bikananirana nagenda mu kwa muganga mu gatari kuru bagaca bambwira ngo iyo miti ngo ntiraboneka ubundi agaca kubwira ngo ndindira nzoyikuzanira ngo ku ifarmasiyo ngo yiwanje nimaze kugenda uko ari umuntu umwe w'umurundi wacu yagitegereje uwo mwana wiwanje aravuga ati je ndagiye kumuzanira umuti uyu munsi nani tike mumpa yari igoye ajibaraka arabuza uwo muti nani tike namuhaye yaciye ambwira ati nabuguze bitanu mugamo mpereza ibihumbi bitatu kuburyo mbonye uyu mwana ukuntu amerewe.
Akimana Charlotte avuga yuko iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza bahabwa iyo bagana ivuriro rya Katarukuru kiyongera kandi no kuba nta modoka ya ambulance yemerewe kurara mu nkambi kugira ngo ishobore kugoboka indembe ziba zafashwe n'indwara n'ijoro.
Nk'umuntu yibungenze uko inda ifata kuri umwe hari umwe arisome neza aribwa bigasaba yuko abyitegurira n'ubundi afatwe nyina atamikeye aho nyene akaca yibaruka. Birasabye yuko nk'uko kenshi bamaze igihe cyane abantu bibarikira mu nzira kuko ataburyo bwo kwiyunguruza dufise musanzwe mu nzi uko dufashwe turenga ifungurwa ntitubonke uburyo bwo kwiyunguruza mu kiringa yuko mu gisagara tubamo si bisagara byo kuronderamo amafaranga kuko nabo n'abisagara n'abahatuye nabo nyine bakeneye akazi none ubu kazi twokaronka gute kuko nabo bakadukeneye ko nukuri mudufasha cyane 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 nk'abantu bo bakenyezi kwibaruka nukuri ni biteye isoni umuntu kwibarukira mu nzira ushitseye bagusaba ngo amande bagusaba ngo tanga amande kandi nabo babuze uburyo bwo kwasha
gusa nubwo biruku izi mpunzi ziyamye yuko iki kibazo cyo kutagira imodoka ya ambulance mu nkambi cyatumye zishakamo igisubizo zikora ingobyi gakondo yo gutwaramo indembe kuko bisobanurwa na Nzeyimana Jean Marie umwe mu bakorera bushake bo mu nkambi ya Mulongwe.
Kugira dukemure icyo kibazo cya ambulance niyo baduha amanomero ayo baduhabwa muri twa telefone ko ubarahagaze ntakora gisigura ko duca twiyaranja n'ingoga kugira umuntu ntadufane tukarokora ubuzima bwiwe n'Imana ikabidufashamo tugaca tumushyira ku musego turi nk'abantu barenga 50 tukagenda twiruka nimba duca ku biti nta matara tugira.
Iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa ikatarukuru cyatumye tugenderera iryo vuriro ariko umuyobozi w'iryo vuriro yanga kugira icyo dutangariza kuri ibi bibazo by'ubuvuzi z'impunzi zihura nabyo. Adusaba yuko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe Bwana Bigirimana Remi Mathieu ko ari we wadusubiza ibibazo bijyanye n'ubuvuzi kuko ahorana nawe mu manama.
Yego nk'uko bisanzwe bitegekanijwe umuntu arajya kwa muganga akavugwa nk'uko biri naho ushobora gusanga umuntu ko yipfuza ko yovugwa atariko aronse umuti ikaba ngombwa yuko arinda kumurungika ibaraka kwa muganga ku bitaro bikuru amakaronka y'umuti nk'uko bitegekanijwe. Ikibazo cy'imiti mikeya cyarahahora mu kwezi guheze ariko twaragiye mu nama turi mu nama aratubwira ko imiti yabonekanye kwa muganga ubu imiti iriho.
Mwumenye yuko ishyirahamwe rya SER rihora risaba impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi kwigira murwego wo kwikemurira ibibazo zigenda zihura nabyo nkuko abaturage b'abakongomani batuye umurongo bazakiriye babyikemurira Vedaste ngabwo kubwijwe rya Amerika imurongo y'umuntara kivwa majyepfo
Ushuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twa bafite kuri isaha n'amakuru niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mwananye mudukwikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.